Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Haraheza amezi abiri arenga leta y'u Burundi itanguye guhagarika ivyimfata kibanza amasezerano yose yagiranye n'amashirahamwe acukura ubutare. Nizihe ngaruka zishobora kuba? Abahinga mu vy'ubutunzi babivuga kwiki. Ivyo nibibazo nyamukuru ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa wa kane nyakanga mu 2021 kigerageza kwishura. Emile Nibasumba nije duteramanye ndabahaye ikaze. Imbere yuko leta y'u Burundi ifata ingingo yo guhagarika amasezerano ajanye n'ubutare ivyimfata kibanza, umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yari yamenyesheje ko harimo igipfungu mwicukugwa ry'ubwo butare, aho yasa n'uvuga ko nk'akarorero ishirahamwe ricukura amabuye y'akabuyenge mu Gakara Rainbow Rare Earth Limited ribesha mu bijanye n'umwimbu rironka mwikete ryo kuwa 2024 ruheshi mu 2021 ryo guhagarika ivyagateganyo amasezerano na Rainbow Rare Earth Limited. Umushikiranganji ajejwe ubutare yasiguye ko hategerezwa kubanza kubibiganiro hagati ya leta n'iryo shirahamwe. Umuhinga mu bijanye n'ubutunzi Faustin Ndikumana avuga ko mu bisanzwe ingingo nk'iyo yofatwa habanje kubivyigwa ataho vyegamiye.
Numucati wa dati none leta yagize icigwa audite ikatwerekana neza ayo makontra yasinywe ko yasinywe na leta iheruka ingene aho yayanenze ingene byagiye biragenda hose mu cegeranyo neza kivyerekana gituma umuntu wese yovuga ati turayibonye ibintu byagenze ndetse rero dusanze hari n'ababigize nk'uruhara bagahanwa kuko bene ibirimenye ne usanga ingeso y'igituri ugasanga abantu bamwe barasinya amasezerano ku izina rya leta mugabo babura neza ko atanyungu izohaba kuko biraguye kumvira ingene ubutare bwangu nimushoka gutyo leta nagire kavuga ati nta nyungu ndiko ndahamo namwe bikamara umwanya muremure.
Ingingo ya 2023 y'amasezerano yo mu 2015 hagati ya leta y'u Burundi n'iryo shirahamwe iraho ububasha leta bwo guhagarika amasezerano, ariko ibanje kwisunga ingingo ziri mu itegeko rijanye n'icukugwa ry'ubutare mu Burundi bita code minier. Faustin Ndikumana avuga ko ingaruka zo guhagarika ayo masezerano zitabuze.
Ubwa mbere hoho bibaye gucyo leta ibikoze umengo n'ivyikoreye atakirinze kuba ducurura abaneza ku isura y'igihugu muri imwe bita investissement bazana imita yavuga bati mbere ita gihugu musezeranye civumbura mu guhe ibintu mu kwa masezerano nta butungane kumbure byagiyemwo n'ubwo warahezwe urumva ni leta iba yahahora iba yarabigize mu ruhara. Hanyuma ikindi rero utabitane ko muri kayuko mu 2023 hariho amakonta leta yigeze guhagarika gutyo nyene ni sosiyete imwe yacukura ibyinza habu ico gihe leta yarahatakanije kuko hari amapenalite bizwi neza leta y'imiliyoni zitanu z'amadolari yarishe indishi y'akababaro. Urumva rero bene ivyo ni kubyitondera ko naho urashobora gusanga batavyitonde ugasanga n'ubundi leta irahombira ishe n'amapenalite cyane. Hanyuma ikindi nuko mu ngaruka ubona nk'ico gisata kimaze kujamo ibintu by'ingorane gica kibi gisata kizusanga kimaze umwanya muremure tudasubiye kugikorera ko nuva yikorera gisata cy'ubutare gisa gushimana imyaka n'imyaka kidasubiye kuruha abagishoboye abakizanamwo umutahe kugira bashije gucukurwa. Tusanga rero secteur imirimo vuga gisata cy'imirimo ntigitera mu mwimbo w'igihugu ugasanga nyo byo kugwereza umwimbo w'igihugu kutodo kwa sanse birasubiye inyuma kuko nk'uko vyemeze mu sinda bivuga bye tuvuga ngo burimye n'ubworozi bwonyene ngo nibwo buzokura urundi mu bukene sivyo utegeza gusahizwa rero n'ibindi bisata bisata rero cama cy'ubutari cyari mu bisata byo twafashije ku Burundi buva muri akaga ku bukene urana amadovize mu byo dushorera hanze.
Naho bamwe mu bashinga amateka babona ko handikwa make kurusha yinjira imiliyaridi zitatu n'igice zirenga z'amarundi avuye mu butare niyo mafaranga leta itegekanya ko azokwinjira mu kigega cyayo muri uwo mwaka w'amafaranga w'2021 ushyira w'2022. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba na Television Renaissance, umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana avuga ko leta y'u Burundi yari ikwiye kurondera bahuza.
Tubona leta y'utumirondera icyo no kuta mediation cyane cyane bakaja mu makafatira ku kuri bijya bigo bizwi cyane nka initiative des industries extractives itiye itiye ni kigo twari twazaje kuva kera ko leta y'Burundi ukijamo kuko nico gikunda gufasha ibihugu imwe imwe bikenye kugiha ama expertise kiko kirasinya ama contrat no kugira ama contrat ari karasinywa azarasinywa mu mucu hanyuma leta rero yuzirafa ama contrat yari karasinya bagashiramo nabandi ba expert b'igihugu za space bira bagakurikirana bijya ibintu byo kugenda kusema contrat umuntu menga ari ugaranye bikaza kuzana ingorane mu nyuma kabarakaga
iyo vyanse ku impande zibiri zumvikana ingingo ya 51 y'amasezerano hagati ya leta y'u Burundi na Rainbow Rare Earth Limited ivuga ko baca bajya mu butungane ingingo ya 53 nayo yayo masezerano nyene ikavuga ko iyo haje ikibazo cyo guhindura ayo masezerano ibikorwa byose bibandanya atana kimwe kirinze guhagarara gushikaho ayo masezerano mashasha yumvikanwa ko agasinywa n'impande zose aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa kane nyakanga mu 2021 kigarukiye mwari kumwe na Emile Nibasumba ndabashimiye nongera ndabike banura naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko.